Ele mesmo de América. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije shuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa kane itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 kuri mikomo ni kumwe na Fidel Niyongabo. Abanyepolitike mu Burundi ntibavuga rumwe ku ngingo ya President Pierre Nkurunziza ko atazosubira kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka utaha.
Pierre Nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikintu kimwe kandi azoherekeza uzo musubirira muri mushakisha.
Uyo ni Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Ariko ubu narimo aravuga ati Imana yampaye kwibonaniye yantumye konza kurongora Burundi kandi uko ndaburongora uko aza kwimbarira.
Uyo nawe ni Frederic Abamvuga Inyumvira yahoze ari vice president w'Uburundi ubaba mu buhungiro mu Bubiligi. Umucamanza muri sentare inkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali mu Rwanda ntiyaburanishije mu mizi urubanza umunyarwandakazi yagirizamwe umushinwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Mu Burundi umugwi Sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero Pentecote ry'amahektare 6 umuryango umwe wo muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Imbere kuri dushika kuri aya makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloyce
bakoze Fidel ndamutsinda baduteze amatwi turahera kuyavugwa muri Sudani. Imirimo yabikorera utwabo muri ico gihugu ca Sudani hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu mu mabarabara ku murwa mukuru Khartoum vyarasubiye nk'uko vyahoze kera nyuma yaho indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafatiye ingingo yo guhagarika kugarariza ubutegetsi no guhagarika imyiyerekano. Abakora imyiyerekano hamwe n'akanama k'abasirikare karongoye igihugu batekanya gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije kwegurira ubutegetsi abasivile. Igisirikare cyafashe ubutegetsi nyuma yaho Perezida Omar al-Bashir yagondorejwe akawuva ku kwezi kwa kane baremeye kurekura imbohe za politike nk'uko intumwa idasanzwe ya Ethiopia Mahmoud Dirire yabibwiye abenyeshamakuru. Leta z'Ubumwe za Amerika ku rundi ruhande yaragenye umudiplomate Donald Booth kuba intumwa yayo idasanzwe muri Sudani. Uwo Booth rero yarigeze kuba intumwa idasanzwe muri ico gihugu nyene cya Sudani na Sudani y'umanuko kuri leta ya Obama. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ejo kwa gatatu niho yatangura bwite manda yiwe ya kabiri ku butegetsi. Mu ijambo yashikirije Buhari w'imyaka 76 yavuze ko imigambwe yose yemeye ko amatora yabaye mu mwitegenzo mu mahoro kandi ko atawakumiriwe, ariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ntivuga kumwe nawe. Iryo tangura bwite rya manda yiwe ya kabiri kabaye kandi akaje ko guhimbaza umunsi witiriwe demokarasi uhimbazwa buri mwaka muri ico gihugu cya Nigeria. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Gambia, Ghana, Liberia na Namibia bari bagiye kwifatanya nawe muri ibyo birori byabereye ku murwa mukuru Abuja mu gihe Venezuela na Korea ya ruguru byo byarungitse intumwa zabyo. Mu twigoro two gutera intege abarwanyi b'Abatalibani guhamvya ibiganiro by'amahoro muri Afghanistani, leta y'icyo gihugu muri indwi yaratanguye kurekura imbohe zirenga 800 z'Abatalibani zafatiwe mu rugamba. Abategetsi bavuga ko iyo ngingo yafashwe bamenye neza ko abo bari bafunzwe badasubira ku rubuga rw'intambara. Bavuga kandi ko kurekura izo mbohe zose bishobora kuzofata amezi arenga abiri. John Boss ni ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistani yakiriye neza utwigoro twa leta two gushyiraho icuka ciza cya politike. Mu itangazo basohoye ku munsi wa kabiri Abatalibani nabo barashimye iyo ngingo, ariko bavuga ko 261 mu barekuwe ari abantu babo, ariko abandi basigaye ngo leta yabafashe yisunze amakuru atatohojwe neza. Urunani rurongoye na Arabia Saudite rurwanya abaroberi muri Yemen rushikiriza ko rugiye gufata ingingo zikomeye ni nyuma y'aho abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti batereye igisasu cya misile kukivuga chindege hakomeretse abantu mirongo ibiri na batandatu. Umuvugizi w'ugo runani ashikiza ko umuhindi hamwe n'abana babiri bafise ubwenegihugu bwa Arabia Saudite bari mu bakomeretse. Yise iyo misiyo ko ari igitero cy'iterabwoba ku basivile kandi ko ari icyaha cyo mu ntambara. Umuvugizi w'abahuti avuga ko ico gisasu cyatewe mu kwihora kuco yise agasomborotso kabandanya ka Arabia Saudite mu gihugu cha Yemen. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cha Polonye barasinye hamwe itangazo ryemeza ko bagiye gukorera hamwe mu bya gisirikare. President Trump ejo kwa gatatu hamwe na mugenzi we wa Polonye Andrzej Duda batangaje ko abandi basirikare ba Amerika igihumbi bagiye kuzorungikwa mu gihugu cha Polonye. Perezida Duda wa Polonye yashikirije ko mu gihugu ciwe hasanzweyo abasirikare b'Abanyamerika 4,500 bama bakabukanya buri mwaka n'abandi, ariko ubwo rwandiko bateye ko imikono ngo n'inzira yo kongereza abandi basirikare, ariko abo bategetse ko ari babiri baririnze gutangaza ko abo basirikare ba Amerika bazoguma muri Polonye ubutakigaruka mu gutinya ko byohava birakaza igihugu cy'u Burusiya. Muri Afrika kandi abategetsi mu gihugu cya Ghana bavuga ko abafasoni b'abanya Canada babiri banyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri Ghana batabawe. Ubushikiranganji bujeje gutangaza amakuru bw'igihugu cya Ghana butangaza ko igikorwa cy'uku batabara cyahehejwe mu masaha ya kare yeje kuwa gatatu mu ntara ya Ashanti mu manuko rwo hagati muri ico gihugu.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyereka i Burundi, aho mu Burundi icivugo c'igihugu ubumwe irikorwa amajambere kiriko gisubirizwa Imana umwami u Burundi. Abanyepolitike bamwe bavuga ko ibi ari umugambi wa Perezida Petero Nkurunziza ukwigumiza ku butegetsi. Yamari cyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yasubiye kwemerera Ijwi rya Amerika ko President Nkurunziza atazokwitoza. Inkuru ya mgenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Ubahatanya ke mu gihugu harimo n'ukuntu hatemwa incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa gasore icivugo cyo Burundi cyo kuva kuri Republika ya mbere ari cyo bumwe ikorwa amajambere kiko gisubirizwa Imana umwami Burundi. Iki cyivugo gishasha ni cyo ku ngoma ya cyami. Bamwe mu banyepolitike nka Frederic bamvuga inyumvira yahoze acegera cyo umukuru w'igihugu babona muri iki cyivugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yo kwigumiza ku butegetsi. Atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana.
Inzira ya mbere ni iyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba goba ivyo si bintu byo kubesha uganire no murundi wari we wese ari mu gihugu. Urabona ko ubwoba ari ikintu cambere kiriko kirakoreshwa na Nkurunziza kugira ashore kuguma ku butegetsi. Ubucamanza bwarahoze bucimanza bwisunze ico umukuru w'igihugu abashiraho ashaka. Intumbero igira kabiri niyo gukenesha abarundi. Ubwo nubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba canke basaba bamusaba kugira bashore kuronka ikirirenza. Inzira igira gatatu kandi ari nayihambaye ni ibijanye n'ivy'Imana. Yarashize mu ibwirizwa nshingiro yuko Imana ngo ihaye ikibanza cya mbere. Gushira Imana ukavyandika mu ibwirizwa nshingiro ubuvuze uti abantu mutemera Imana nimuve muri iki gihugu, kandi mu gihugu ntiyabagusa bemera. Ntushobora guhatira abantu kwemera ibyo wemera wewe. Mu ntwaro za Repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu, ariko ubu narimo aravuga ati Imana yampaye kwiboniye yamenye ko nza kurongora Burundi, kandi uko ndaburongora uko aza kwimbarira. Ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'Imana ntibivangana. Bimaze kuvangana burya rero igihugu kibagiye gutabagara.
Ntiwagitabagaza icyegera cya mbere cya Perezida Nkurunziza asanga shebuje atarimwo. Gaston Sindimwo yabwiye Ijwi rya Amerika mu kiganiro cyihariye.
Jewe Sindimugamo Sindetted umukuru w'igihugu ni umugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi nzi umugenzi kenshi, nuko ari umuntu atihindukiza mu ijambo kuko kandi amaze kubimeza. Sinu mwumva ingene we ababwira ibyo babwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu umukuru w'igihugu Petro Nkurunziza yarabivuze wenyene ko atazosubira kwitoza ikintu kandi azoherekeza uzo musubirira muri mu mushakishi amenshi makuru mushaka kumuzana atabishaka mugafundi mugapama wanje umugore mugatana muzoza n'abakazana n'abuzukuru mukuru w'igihugu yarabwiye ijambo umukuru yavuze ntarivuga atagiweje ntarivuga atarigenduje atarabye ibi umukuru y'igihugu avuze biba itegeko mu gihugu
iryo tegeko n'irinyuba cha kandi iteje arongo umugambo y'ipronutemewe n'ubutegetsi afatira kuko ni bwizwa nshingiro rishasha ryatuburusha baho z'abakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkengu za mateka ibihe byose no kuduza imyaka y'ikiringo cy'umukuru w'igihugu ikava kuri 5 ikaja kundwi
arabashije gatse mu byinyo mbere harimo namakungu bakavuga ko nguru byatazo kwitoza naho nyine ntawuzi ko atazo kwitoza je ku bwanje nibaza yuko azo kwitoza ibyo tubona inge na hehe byo bwizwa shingiro hehe kugira ngo barihindurire abandi naho kuriza yeye ubwenda ntagira abagere bihenda na gatonya
bambuga inyumvira sigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ibyo ashimangiza uturorezi umviro vyiwe
nta gituma kura ibintu by'ubumwe uko by'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa n'abantu ntibashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze ntaterambere ishoboka ntamajambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ibyo by'ubumwe ibyo by'ibikorwa ibyo by'amajambere yimitiga ibyo bintu vya imana umwami bisigure ko ari we yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ure gutwicarako atacamira nace gituma rero mwe nizo nyifato ari nyifato zo kwiyamiriza kuko zizogeza Burundi habi warondera kuba umwami kandi njye wundi yaravuze neza ati burya mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkubazi n'isangira igico
ayo majambo president Nkurunziza yavuze ariko yigisha mu ikorane cy'umugambwe ZNDFDD mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka kumugwa mukuri gitega
ndavuga ati mosi ntakihari kuko inkubazi n'isangira igico nije ko ndababwira Burundi turi kumwe nga niko ndababwira Sirongo ntago
uhoraho abarira muri nziza
yego
ati barira barundi
abanye bari ngaha wera kuri abari bari ngaha
bangorani nize amashikanwa
koranye amashikanwa
Nawa kila batara ashira makenga muntango zo kwa gatandatu umwaka uheze acikiza bwizo nshingiro rishasha president Nkurunziza atangaje kwa tazosubira kwitoza ariko azoshirikira umukandida zo kwizerwa n'umugambo we ZNDFDD asanzwe abereye imboneza y'amaho eroje wika neza Nairobi ijuru ya America
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda mucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali ataburanishije mu mizuru banza umunyarwanda kazi yagirizamwo umushinwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato mucamanza abanza gusuzuma inzitizi z'ababuranira Jian zimusabira gufungurwa by'agateganyo kuko ngo ubuzima bwiwe bumeze nabi mwibohero mugenzi wacu Eric Bagire ubusa yari muri sentare
Umushinwa bwana Wang Yang Jian ukurikiranyweho cyaha cyo gukoresha umunyarwanda kazi imibonano mpuzabitsina ku gahato araburana mu rurimi rw'igishinwa rukoreshwa mu gihugu cye agasemurirwa n'umunyarwanda wumva igishinwa Umukobwa bikekwa ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe yagaragaye mu cyumba cy'urukiko n'umukobwa w'inzobe n'umubiri muto muto uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 20 na 25 y'amavuko ku isonga ababuranira indishyi muri urubanza bahise basaba ko kubera uburyo bikekwa ko icyaha cyakozwe urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'impande zombi n'icyifuzo ubushinjacyaha bwashyigikiye ku bw'ubusabe bw'ababuranira indishyi mbere y'umuhezo ari kubwunganizi bwa bwana Wang Yang Jian bwahise buzamura inzitizi yo gusaba kumufungura byaga teganyo mbere yuko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubwunganizi bwavuze ko ubuzima bwa bwana Jian bugeramiwe bitewe n'imibereho afite muri gereza ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko abavandimwe buregwa bamwitagaho basubiye iwabo mu gihugu cy'Ubushinwa kandi ko nta bundi bufasha ari kubona bwabasha kumutunga mu munyururu Buravuga ko amafunguro agenewe abandi banyururu muri gereza uyu mushinwa we yamunaniye atayarya bityo ubwunganizi bukamusaba gufungurwa by'agateganyo akaburana urubanza mu bizi yidegembye bwabwiye urukiko ko igihe yaramuka afunguwe by'agateganyo afite ahacumbitse hazi kandi ko ibyo urukiko rwamutegeka kubyubahiriza atabirengaho akazajya aburana afite ubuzima buzira umuze n'ubusaba ubushinjacyaha busanga butahabwa agaciro bwabwiye urukiko ko gusaba gufungura by'agateganyo umushinwa Wang Yang Jian byagombye kuba byarakozwe urubanza rutarashyirwa ku rutonde rw'izigomba kuburanishwa mu mizi bugasanga ahubwo akwiye kuburana mu mizi urubanza rugapfundikirwa ababuranira indishyi muri urubanza nabo bari mu murongo w'ubushinjacyaha baravuga ko gusaba gufungura uregwa by'agateganyo byagombye kuba byarakozwe mbere ubwo baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo nabo bagasanga urubanza rwagombye guhita ruburanishwa mu mizi yarwo. Bongeyeho ko nubwo bigoye kubibonera ibimenyetso babonye, abandi bashinwa bagenzi buregwa bari ku rukiko, bityo ko bashobora kuba bagemurira Wang Yang Jian baburana. Uregwa arahawe ijambo nta byinshi yavuze kuri izi mpaka hagati y'ubwunganizi bwe ababuranira indishyi n'ubushinjacyaha. Yavuze gusa ku ngingo yo kumuburanishiriza mu muhezo, nawe aremera bidasubirwaho ko impamvu zitangwa n'uruhande baburana zifite ishingiro kuri iyi ngingo, ariko agasanga abantu akeka ko bafite amakuru ku byo aregwa bagombye kuba bari muri iryo buranisha mu muhezo, nabo bakavuga uko byagenze. Ubwunganizi bwa Bwana Wang Yang Jian bugakomeza buvuga ko ubusabe bwabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko aho zitomora ko aho urubanza rwaba rugeze hose, haba mu kuburana mu mizi, urego bashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo. Ubwunganizi bwasoje bubwira urukiko ko ubutabera ntacyo bwaba bugezeho igihe Bwana Wang Yang Jian yakomeza kuburana afunzwe kandi atabasha no kubona ibyarya. Nyuma y'izo mpaka umucamanza yahise ahitamo guheza abatarebwa n'urubanza bose, maze afata umwanya wo kumva impamvu ababuranyi bombi basaba kuburanira mu muhezo. Uwo mwanya urangiye umwe mu bari mu rukiko yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera imiterere y'urubanza kandi ko hari bimwe mu bikorwa byigize icyaha byinjira mu buzima bwite bw'urega n'uregwa, umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera mu muhezo. Icyaha umushinwa Wang Yang Jian akurikiranyweho akeka ko yagikoreye mu mujyi wa Kigali mu mpera z'ukwezi kwa 2018 hazwi nko mu Kiyovu cy'abakire. Uyu bivuga ko yakoreraga muri kontwari y'imwe muri hoteli zaho mu Kiyovu. Bamwe bakoranaga babwiye Ijwi rya Amerika ko Jian n'umukobwa umurega kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe bakoranaga muri iyo hoteli. Bose mu bamushinjura baravuga ko yarasanzwe aziranye n'uyu murega, bemeza ko nawe yakoraga imirimo yo gutanga ibiribwa n'ibinyobwa ku bagana iyo hoteli. Hari n'uwatubwiye ko Wang Yang Jian amenyana n'uwo mukobwa umurega ku nshuro ya mbere, bumvikanye amafaranga Jian amwishyura 25,000 bararyamana ngo bikomeza bityo. Bagakeka ko ku munsi wa nyuma baba barapfuye ko umushinwa Jian yasezeranije amafaranga umunyarwanda kazi yayamwimaga ahitamo guhuruza inzego z'umutekano ko yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo umucamanza azatangaza niba Bwana Wang Yang Jian yafungurwa by'agateganyo akaburana yidegembya cyangwa se niba yakomeza gufungwa. Ehe, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi umugwi w'igihugu Sentebe ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero Pentecote ry'amahita 6 umuryango umwe wo muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga. Byihweje uko ryaharonse n'imigambi yari imaze kuharangurirwa ku nyungu y'abanyagihugu ishengero rya Pentecote rishima ugwaciwe, rimenyesha ko rizokunguruza urubanza bibaye ngombwa gushika no ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Ibindi kuri inkuru twumvise umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Iryo tongo umugwi w'igihugu Sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo waraye ukomoreye umuryango wo muri komine ya Gasogwe riri ahitwa Ibwasare. Amakuru dukesha bamwe mu banyagihugu bo muri zone Bwasare amenyesha ko waritsindiye yitwaye muri Sentebe mu mwaka w'2014. Amakuru dukesha abegereye ishengero rya Pentecote Bwasare avuga ko iryo shengero ryagabanye iryo tongo riri ku mahegitari 6 mu mwaka w'1995 barihawe na buramatari w'intara ya Muyinga yarahari icyo gihe. Ni mu gihe bene ryo bemeza ko barinyazwe mu ntambara y'umwaka w'1993 nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu bakurikiranye ubwo rubanza. Mu byifuzo byabo bene itongo bashaka ko ishengero rya Pentecote ryoba ryakinjuye mu kwezi kumwe gusa nk'uko isoko ryacu ryavyumvise bivugwa na bamwe mu bajyango. Mu ishengero rya Pentecote siko babibona. Umwe mu bariserukiye amenyesha ko ishengero ryari rimaze kuharangurira imigambi itari mike y'iterambere rusange. Iruhande y'urushengero rwahubatswe, ishengero rya Pentecote ryarahubatse amashuri n'ivuriro bifasha cyane abanyagihugu b'Ibwasare. Uwo murongozi muri iryo shengero ntabona neza icizo nyubakwa zoca zikoreshwa, asaba leta guhagarira inyungu z'abanyagihugu. Hagati aho ishengero rirategekanya kunguruza urubanza ikizera n'inzego z'umushikiranganji w'ubutungane n'umukuru w'igihugu mu gihe ahandi vyonanirana. Amakuru yadushikiriye muri iki gitondo kuri uyu wa gatatu nuko bene itongo bazindutse babandanya gushinga uburimbi kugira bacire aho itongo ryabo rica. Ibyo byavuye bivyara ayandi matati. Intandaro ya byose nk'uko isoko ryacu ribimenyesha n'uburimbi bwashinzwe mu rindi tongo ribangikanye n'iryashikirijwe. Itongo ry'umwe mu bakozi b'Imana b'iryo shengero avuga ko yari hawe na buramatari mu mwaka w'1993 uwo mukozi w'Imana yaramaze kumanyurira ko imijyango itatu kuri iryo tongo avuga ko atacyo rifana n'iryo ryaburanywe muri CNTB.
Tukivuga kuri iyo ngingo y'umugwi w'igihugu CNTB cyo gukomorera itongo ry'ishengero Pentecoti ry'amahetara 6 umuryango umwe wo muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga, mugenzi wacu Eddie Gwema yaganiye n'urongoye umugwi CNTB Felicien du Burundi amubaza ibyo bahereye ko ku ngingo bafashe.
Umugwi CNTB urafise itegeko riwugenga turaba igihe uwo mwene gihugu yatakarije iryo tongo. Umugwi CNTB uraba amatati afitanye isano n'amagume yagiye arashikira igihugu cyacu. Irya tongo rya mwene gihugu rero yaritakaje mu ntambara 1995. Nico cyemeje cyafashe
amakuru atugeraho nuko ishengero ry'abapantekoti ritishimiye icyo cyemezo mwafashe ndetse rikavuga ko rizunguruza urubanza.
Iyo umuburanyi canke washikiwe n'ibyago adashimye ingingo yasohotse arafise uburenganzira bwo kungurura iyo ngingo. Bajya rero ko batashimye iyo ngingo n'uburenganzira bwabo kunguruza bazungururiza muri sentari idasanzwe. Hajya rero mu gusenetebe twahejeje bobo basigaye kuzungururiza muri sentari idasanzwe ijejwe amatati y'amatongo n'andi matongo.
Ariko bavuga ko ayo matongo bayahawe mu buryo bwemewe n'amategeko n'uwahoze ari buramatari w'iyo ntara. Ibyo byo ntago mwabitekerejeho mufata icyo cyemezo.
Ku bwabo babona ko byari byemewe n'amategeko. Ritugenga leta nta ubasha ifise bwo gutanga itongo ry'umwene gihugu na cyane cyane mu gihe aba yaritakaje ritamuvuyeko. Mu gihe rero leta yatanze itongo ry'umwene gihugu nawe atariho yarivuyemo kubera ibyago ntambara urumva tujya kurisubirana. Iyo sengero rizobwira iyo leta yari yarihaye atirega bwa bundi mwaduhaye itongo ritari rwanyu nimurabe muduha hani.
Mu bibazo mugenda mukemura ibibazo nk'ibi genda muhura nabyo
sinihese ahubwo kigaye ni hagati ya leta n'ijya sengero cyangwa hagati ya ijya sengero na sentare idasanzwe n'ibunguruzi.
President w'u Burundi ndagushimiye cyane kubwa kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, Mikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza imvi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ku makuru yerekeye inkino twumvirize Thomas Kamirindi atubwira ku kugena imigwi inserukira gihugu yo muri Afrika yavyifashemwo mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore kiriko kibera mu gihugu c'u Burundi n'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku bakinyi batararenze imyaka 20 kiriko kibera mu gihugu ca Pologne.
Irushanwa rya 8 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu bagore ryatangiye kuwa gatandatu ushize itariki ya 8 y'uku kwezi kwa gatandatu mu France. Ejo bundi kuwa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyagiye Thailande bidasubirwaho n'ibitego 13 ku busa. Ni ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi mu bagore ikipe itsinze ibitego byinshi gutya. Hagati aho kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo imaze gutwara igikombe cy'isi inshuro nyinshi kurusha ibindi bihugu. Yagitsindiye inshuro 3 mu 1991, 1999 no mu 2015. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikurikirwa n'Ubudage bwagitsindiye 2 mu 2003 no mu 2007. Ibindi bikombe 2 byatwawe na Norvège 1, n'ubu Yapani rimwe uzatwara iki ngiki nawe tumutega amaso. Turebere hamwe noneho imyitwarire y'amakipe atatu Nigeria, Afrika y'Epfo na Cameroon ahagarariye Afrika muri iki gikombe cy'isi cya munani cy'abagore. Ejo ku mukino wayo wa kabiri Nigeria yatsinze Korea y'Epfo 2-0. Ku mukino wayo wa mbere Nigeria yatsinzwe na Norvège ibitego 3-0, ishigaje umukino umwe muri aya majonjora yo mu itsinda. Muri iri tsinda rya Nigeria rya mbere A, Ubufaransa bwaraye bubonye tike ya 1-8 n'amanota 6-6 mu mikino ibiri. Nigeria ni ya gatatu n'amanota 3. Umukino wa nyuma wa Nigeria uzayihuza n'Ubufaransa ku wa mbere. Nigeria inganya amanota na Norvège ariko ifite umwenda w'igitego kimwe, naho Norvège ibitse ibitego bibiri. Amahirwe ya Nigeria rero asigaye ni make. Naho Korea y'Epfo ifite amanota 0 mu mikino ibiri, izakina umukino wa nyuma w'ijonjora mu itsinda na Norvège ku wa mbere. Ibyo ari byo byose yarangije gusezera irushanwa kuva itsinzwe inshuro ebyiri. Ku wa gatandatu mu itsinda rya kabiri B, Afrika y'Epfo yatsinzwe na Espagne ibitego 3-1. Ku mukino wayo wa kabiri Afrika y'Epfo irahura uyu munsi ku wa kane n'Ubushinwa, nabwo bufite amanota 0. Iramutse ibutsinze yaba igifite amahirwe nubwo ariko yaba ari make cyane yo kuzamuka muri 1-8. Umukino wa nyuma wa Afrika y'Epfo mu itsinda ryabo B uzayihuza ku wa mbere n'Ubudage. Ubudage bwo bwaraye bubonye tike yabwo yo kujya muri 1-8 bumaze gutsinda Espagne 1-0. Bufite amanota 6-6 mu mikino ibiri. Espagne ni ya kabiri n'amanota 3 mu mikino ibiri. Ikipe ya gatatu ya Afrika iri muri iki gikombe cy'isi cya munani cy'abagore mu Bufaransa ni Cameroon mu itsinda rya 5E. Ejo bundi kuwa kabiri Cameroon yatsinzwe na Canada 1-0. Kuwa gatandatu Cameroon izahura n'Ubuholandi mu mukino wa kabiri wabo bombi. Muri iri tsinda Ubuholandi na Canada ni za mbere n'amanota 3 ku mukino rero umwe. Canada yo izakina na Nouvelle-Zélande umukino wabo wa kabiri, nabo ejo bundi kuwa gatandatu. Nouvelle-Zélande nayo ifite amanota 0 muri iri tsinda rero rya 5E. Amerika ikiganiro cya siporo. Noneho irushanwa rya 22 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizarangira ejo bundi ku wa gatandatu muri Pologne. Umukino wa nyuma uzahuza Ukraine na Korea y'Epfo. Amakipe 4 yarahagarariye Afrika ni Mali, Nigeria, Senegal na Afrika y'Epfo. Mu majonjora mu itsinda rya mbere A, Senegal yarangije ari ya mbere n'amanota 7. Mu itsinda rya 4 D, Nigeria yarangije ari ya 3 n'amanota 4. Mali yari mu itsinda rya 5 E, irangiza imikino y'amajonjora ari ya 2 n'amanota 4. Afrika y'Epfo mu itsinda rya 6 F, yarangije ari ya nyuma n'inota 1-9. Bityo rero Afrika y'Epfo yavuye muri gikubita, naho Senegal, Nigeria na Mali zizamuka muri 1-8. Muri iki 1-8, Senegal yakuyemo Nigeria iyitsinze 2-1. Senegal yaviriyemo muri 1-4 ku itariki ya 8 y'uku kwezi itsinzwe na Korea y'Epfo kuri penalti 3-2. Umukino wari warangiye banganya 3-3. Mali yo yaviriyemo muri 1-2 ku itariki ya 7 y'uku kwezi itsinzwe n'Ubutaliyani ibitego 4-2. Nguko rero uko byagendekeye amakipe ya Afrika 4 yari mu irushanwa rya 22 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizarangira rero ejo bundi ku wa 6 muri Pologne. Umukino wa nyuma ukaba uzahuza Ukraine na Korea y'Epfo. Shuti zacu ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.